bandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Amahoro nchuti bakunzi muteza amatwi radio ijwi rya Amerika risamira ni Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda Mr. Gatanu muri kumenaje we Diane na Hazwe ndongoye ibiganiro by'ino mwanya.
Tamugwi numwe yaba umuganga utwara yaba mashira hamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tukatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi.
Uyu ni Maître Jean-Marie Nduwimana aramutsukuru nani piske Burundi rurikiyemo amwe mu mashira hamwe yigenga avuga ko abarundi ari bategereza gutorera umuti ingorane z'igihugu cyabo. Iyo nkuru co kimwe n'indi yerekeye urwaruka nyafrika rurenga amajana 9 ruri kurwigishwa gukunda ibihugu byabo arusha muri Tanzania. Turazigaruka ko handi hato mugume mwumviriza ijwi rya Amerika. Nongere ndabahe ikaze nchuti bakunzi ndanabipfuriza umunsi wa Mungu mwiza. Ibiganiro bihuza abarundi bigiye gusubira gutumwa ko muri Tanzania. Ivyo vyemezwa na Michel Kafando intumwa idasanzwe ya ONU mu gihugu c'u Burundi inyuma y'urugendo rw'indwi rwamushikanye na Tanzania kubonana na Mukapa. Kafando yemeza ko yishimiye imibonano yagiranye n'abantu batandukanye. Ibindi kuri no nkuru numenyesha makuru wacu Bujumbura eroje wirika neza.
Inyuma y'urugendo rwamushikanye Bujumbura ku munsi w'Imana itariki 29 z'ukwezi kw'icumi guheze, Michel Kafando vyari vyitezwe kwa kiganiro yamenyesha makuru kuri uyu w'Imana. Nubwo atariko vyagenze, yasohoye itangazo ribagenewe muri rya menyesha imibonano itandukanye yahawe canke yatanze. Kafando avuga ko iruhande y'abaserukira ibisata vya ONU amwe mu mashirahamwe n'ibihugu bifasha u Burundi n'abarundi bamwe bamwe yabonanye kandi na Remenyamitwe umushikanganji w'imigenderanire y'Uburundi n'andi makungu baganira ku migenderanire ya ONU na leta y'u Burundi muri rusangi yongerahura n'umuhuza w'abarundi Edouard Nduwimana wo baganiriye ku vyerekeye ibiganiro bihuza abarundi. Ivyo biganiro nabyo vyatumye Kafando afata indege imujana Dar es Salaam muri Tanzania ku itariki ya 3 ukwezi aja kuganira na Mukapa umuhuza mu matati y'abarundi. Natavuga amatariki kanuni bumvikanye ko yemeza ko bahurije ku kirangamisi gishasha cyo gusubira gutuma kabegwa n'amatati y'abarundi kugira ngo baje kuganira yarusha. Intumwa idasanzwe yabonye isigura ko yashimiye Mukapa ku twigoro twiwe two gushikana ibiganiro ku musozo anamwemerera ko ni izokwama imfata mu mugongo. Amwe mu mashirahamwe yigenga akorera mu gihugu avuga ko yanejerejwe n'urugendo rwa Kafando n'atayakiriye. Maître Jean-Marie Nduwimana harongorwa ni piske Burundi arimo yatwara ahamagarira abantu bose gutahura ko abarundi ubwabo aribo bategerezwa gutorera umuti ibibazo by'igihugu cyabo.
Tamugwi numwe yaba umuganga utwara yaba mashirahamwe ari mu gihugu yaba imigambo itarukanye twese twemera kandi tukatahora neza yuko ineza y'abarundi ari kuyaga kuri kinakiriya kandi ineza y'abarundi izova mu maboko y'abarundi. Amumunyamahanga nawe amashirahamwe mpuzamakungu ibigo mpuzamakungu nabyo bigadushikira ku ntambwe y'iwacu nkuko nako dushoboye ngo twarikuki kandi turigenga. Intumwa yawo ni Kafando dusaba ko yobwira umuhuza agaherezwa ibiganiro maze abarundi ngako kivi muri Sunday barahije gutanga ibyifuzo byabo. Hariho umugwi uri ku kive ujejwe inyanyiro bigira shingiro ubandanye nyabona hama twese abarundi mu bice bitandukanye duvise duterera tugiterere maze dusimbize dutegura amatora y'umwaka w'2020 kugira ngo tuyajemo twese tanumwe yidoga canke avuga ngo arakomuriwe muri kinakiriya.
Nduwimana anasanga ata muntu numwe akuye kwiyumvira gukoresha inguvu mu gukemura ibibazo.
Ishiramwe ry'umwe bwa Buraya ryaravuze riti mu gihe amatora y'2023 ategurwa bama basaba abarundi kwama bubahiriza amategeko atandukanye agenga igihugu. Ni kuvuga yuko abarundi bose mice yose migambwe yose mashirahamwe kubahiriza amategeko y'igihugu niwo mushinge w'iterambere niwo mushinge wo kubaka igihugu. Iyo tusaba ibyo bigumpuza amakungu byarutura bimwe bimwe nuko bishyigikira abarundi mu nzira y'amategeko mu buryo abarundi bonyine aribo bonyine bateza kubaka igihugu cyabo. Naho nsaba ibihugu bimwe bimwe n'amashyirahamwe amwe mpuza amakungu hama kujyanye n'abanyamigambwe bamwe bamwe n'amashirahamwe amwe twebwe turimwo dusaba ko duterere intererano yacu dukoresheje urupfasoni dukoresheje inzira y'amahoro inzira y'ibiganiro igidashoboka igidakunda tukakiganirako mugabo icitwa ingufu ndigikunda ndibikushoboka.
umukuru wa Piske Burundi haini chanuru butegetsi
Leta y'u Burundi ni muvyeyi kwama iraje ushinga no kukingira umwene gihugu wese yawo mu migambwe itandukanye mashama atandukanye kugerageza kwerekana makungu ko ivyo bavuga ku Burundi atari ivyo gutyo rero umwe uyu nuri yashobora gukorera nabi leta arimwo canke uyu nuri yashobora gukorera nabi umugambwe arimwo ahanwe gatwekiwe umugabo ntabibazo kuzina ry'umugambwe cyangwa kuzina rya leta arimwo gutyo rero leta izoba yabaye muvyeyi yagarariye bose amanatwe rero amashira hamwe tubabantu duhanura twibutsa bibaye ngombwa tukoma induru tuvuga duti nyabo na nyabo ni ibintu byogenda uko kuko ntanya gupfa ntanya gukira kandi nta uri hejuru y'amategeko
Kuvagena wako bintu mwayo nidasanzwe mu gihugu cy'u Burundi mu ntango z'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka Michel Kafando ibaye inshuro ya kabiri agendera ico gihugu ku itariki ya 20 kwezi vyitezwe kwaja mu kanama ka ONU kajejwe amahoro n'umutekano i New York gutanga raporo ivuga ko yasanze ibintu byifashe Eroje Burikaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
Eroje Burikaneza urakinuye abakunzi b'ijwi rya Amerika inkuru yawe bashaka gusubira kuyumva kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu ukom Naina biciye ku masonga nkitangura rwaruka rurenga amajana 9 ruturuka mu bihugu 15 harimo ivyo muri Afrika y'ubuseruko ruriko rurahabwa inyigisho zo gukunda igihugu no kutagaya ubuzi buto buto kwihangira imirimo kugira ngo birinde gukoreshwa n'abanyepolitike mu ndyane n'intambara izo nyigisho rero ziriko zibera Arusha muri Tanzania zikaba ziriko ziratangwa n'ishyamwe mpuzamakungu UNESCO ibindi kuri no nkuru turabibaza umenyesha makuru wacu ya Arusha Pierre Claver niyo nkuru
Nzohabonimana Philibert Murundi yaserukiye ishyirahamwe gitaho iterambere rimwe mu mashyirahamwe y'ugwaruka avuga ko abakiri bato badaciye ubwenge ngo banke gukoreshwa n'abanyepolitike inyuma y'intoreka basanga aribo bahagira ingorane nyinshi atanga karorero k'imyerekano yabaye mu gihugu ciwe kuva mu mwaka w'ibihumbi 2015 yahitanye ugwaruka rutari ruke urundi rugafungwa
mu gihugu cy'u Burundi ugiye kuraba ibikorwa byinshi usanga ariko bakoreshwa biriko bikorwa n'ugwaruka nibo twabona keshi keshi abariko barabakoresha bobo barabosha hama babafise uburyo bo babafise kumbure n'ibindi bintu hama iyo bayingoranikana ko bo barihungira cyanke imijyango yabo ikagenda ariko ugwaruka ni goruca bisigara ruragira ikibazo benshi barapfungwa
barishwe
ego turabibona birashoboka birashoboka
na mugenzi we aturuka mu gihugu cha Kenya n'ubukikirimwe imigumuko kubera amatora y'umukuru w'igihugu yabaye mu mpera z'ukwezi guheze ni kwa bibona yemeza ko ugwaruka arigo ruriko rurakoreshwa ku mpande zose kubera maronko
ile kitu ambayo nawafanya sana wengine ama watumike sana
kija kintu gituma twiruka inyuma y'abanyepolitike no gukunda amahera nta kindi hamwe no kubura icyo umuntu akora womenga nibo batubeshejeho kandi abanyepolitike baraza aho tugwaye nubiwacu abari mu mabarabara no gwaruka ako kantu rero batwemerera dukwiye kukanka
Adesa kwa ngusa ya mani kwa kukata kile kitu kidogo ambayo wanapatiwa.
Uumigi menawe Rezerine Mashaka aturuka mugihugu cha Afrika y'Epfo ati amugwaruka gwagira runane gw'intamenwa gwagwanya ubukene butuma abanyepolitike babakoresha.
Inclusivity and working together. It's more powerful.
Gukorera hamwe no kugira runane ni nguvu zidasanzwe. Abanyepolitike baraza bakagenda hakaza nabandi ariko kugwaruka rubwirizwa kuba umushinge w'amahoro. Rugakora kuko abanyepolitike baduhendesha utuntu tutaja ntituze ngo ntora nzoguha ibi nibi ariko mu nyuma ntitubihabwe kandi ubushonje nta mahoro aharanira.
There's no peace when you're hungry.
Umwe mu gwaruka gwo muri Tanzania nawe ahamagarira ugwaruka basa nabanganya imyaka kudatengera kazi na kamwe mugiye gatanga inyongo
ukisha kuwa na kazi mtu waweze akaja kukurubuni
uwo mwigeme yarahejeje kaminuza ari kumwe na bagenzi we bakora kazi ko gutoragura amacupa yakoreshejwe maze bakayasiga marangi bakayacapa ko nibishusho bitandukanye hanyuma bakayagurisha nk'utuganuke yemeza ko akibitangura abantu bamutwenga ko karakazi kaboneka nk'agaciriritse ariko kubu gashobora kumuha inyungu y'ibihumbi 50 ku ndwi na yarenga ibihumbi 60 y'amarundi na Nzobonimana Philbert na wene amaze kubona ibyo yize muri kaminuza y'u Burundi byerekeye kahise atakazi bimuhaje we na bagenzi we baciye batangura kuja hamwe badandaza ibirato nawe navuga ko bisa nibigayitse ariko ko bitunze imijyango myinshi
yadandaza ibirato mu gisagara cha Bujumbura kugira mbera karorero abo bandi bahejeje ama university kugira ndabereke ko turiko turakora kugira twirinde ugukoreshwa kubw'inyungu kanaka ego birabakenura cyane ikindi dukora turiko turagira utu association turafise uburyo turiko turakora na econet baduha inyere tudandaza ama dukoresha ama ecocash hamu bwo buryo turose tukagerageza kuza gufasha abanyeshure nkubu imurambye duheruka gutanga makaye na uniforme ku banyeshure 10 twatanguye ku banyeshure bakeye
izo nyigisho zo gwaruka rurenga amajana 9 gwo mu bihugu 15 bya Afrika y'ubuseruko na Afrika y'amajepfo zatunganije unisha mu impuzo makungu gita y'imico UNESCO intombero no kugwaruka rutanga akazi aho kwama ruteza amaboko Pierre Clavier niyo nkuru yarusha kubwijwe rya Amerika.
Nawe Pierre Clavier niyo nkuru urakenuye amakuru ijwi rya Amerika ribafite muri kano kanya tuyabandaniriza mu ntara ya Gitega ahari kigo kivuza imiti kama cemeza ko kivura burundu sime mu ndwara ubundi zitaratoregwa umuti harimo nka kanseri igisukari n'ivumbuka ry'amaraso ico kigo kiremewe n'ubushikiranganje burabivye amagara y'abantu mu Burundi kandi na bamwe mu bahivurije barashinga intahe umenyesha makuru wacu Gitega Fidel d'Antoine Sabimana reka tumuha kanya aduhido nido yo nkuru.
Muri ico kigo cyitwa Intuti ya bose bavuga ko bavura indwara zitandukanye bakoreje imiti kama yo mu ishyamba. Pastor Nshimira Imana Onesforo umukuru w'ico kigo aratubwira indwara bavura.
Tuvura ama diabete, tuvura tripetasio, indwara z'umugongo, indwara z'ibyimba, ama kanseri zikunda gufata abantu benshi cyane, tukavura indwara za hepatite, hepatite B na C, tukavura indwara z'amaso, turatanga n'ingaburo zifasha amaso gukora neza, tugatanga n'ingaburo z'abakenyezi bungenze, turavura n'izindi ndwara z'imibembe, tugashaka kubaha umuti twisonze ubushakashatsi twagize umuntu agatora mitende.
Mbega ivyo vyo kuvuza imiti y'ikirundi vyamujemo gute Pastor Onesforo Nshimira Imana?
Umuryango wacu bahora bavura kera bakoresheje imiti y'ikirundi, hariho banyogokuru bacu baravura bakoresheje imiti y'ikirundi. Jewe maze guca ubwenge ngakura nkiga, maze gusoma ibitabo bitandukanye, nasanze ivyatsi canke ibifungurwa birimwo ivyunyunyu, isanganyagaburo za vitamine. Ivyo rero nivyo kenshi na kenshi umuntu abikenye acagwara indwara andukanye umuntu amaze kubishira hamwe gacyo usanga birashobora gukiza indwara. Icyo cyumvira yo cyavuye ahanini yuko kumbure hari indwara zidakira iyo bakoresheje imiti kizungu, ariko bagaza gukoresha ivyatsi canke ingaburo umuntu agakira.
Bamwe mu bahavuriwe barashinga intahe bemeza ko bakize indwara zari zananiranye mu buvuzi bw'ikizungu. Umubikira Mama Ida Irariha ari muri abo bavuriwe mu kigo Inshuti ya bose.
Hanyuma rero nari ngeze ku rugero rugenewe guhamba, hanyuma rero barambi imiti kama nyene y'ikirundi, hanyuma narapimishije gatatu mbona bambwira ko ari vyiza, amarezi ndayashijeko narashize.
Mikaeli Barendegere nawe nyene yavuriwe muri ico kigo mu gihe ibitaro vyo mu Burundi no mu Rwanda vyari vyananiwe kumuvura ubumuga bwamufatiye mu ruti rw'umugongo. Ubwo bumuga bwatuma adashobora guhagarara amaguru akamera nk'uwafashwe n'ubukangwe. Mikaeli Barendegere aratubwira uko yavuwe.
Abanzaniye ubwato, anzanira ibumba, imiti yari yahinguye ko yarambwira ati busaza bw'ingingo z'umubiri birava ku kurya ibintu bidakwiye. Ati rero kuvuza ivyamwa sezame akakuvuza zingano n'ibindi akadondagura ibitunguru, hanyuma imiti yahinguye y'ivyamwa n'imboga n'iki vyarananiye kunwa. Mugabo ndashobora kurya sezame, ndashobora kurya n'ingano n'amapome bari barayambwiye n'abandi, nawe nacaza yambwira ko no tuboza turayarondera. Mugabo ahanini jewe nemeza yuko iryo bumba nayo mazi naryamamwo vyambereye akamaro gusumba kuko imiti yo kunwa vyari vyananiye.
Izahakira uburisoni ashinga intahe ko yahivurira indwara y'igisukari.
Narariganiye nyene ngwaye bacatangura kumva umuti inyuma y'indwi, narasubiye kuja kuyipimisha kuri hopitale nshasanga ibiharo vyatibutse cane, basabasanga mfise nyine disi kwe wit haheze indwi menga zishika zitatu, narasubiye kuja kuyipimisha nsanga ibiharo bijayi gatandatu n'ibice bitatu. Uvura ngaha ku kigo Nshuti ya bose abandanya kumbwira umuti ndagubandanya inyuma y'indwi naragarutse hacahaza katre dirigire sisi wari karamu muti amvura cyambye ati okay ikirundi rero ndayihagarika ati mugabo wicungere mu buryo kuguzubitibisha cyane ubwo rero ndacaraho nta muti ndiko ndafata
harababona ko kuvuza imiti y'ikirundi binyuranye n'ubugombe bw'Imana kuko bavyita ubupfumu ariko Pastor Nusifono Shimira Imana we sikabibona
maze gusoma bibiliya neza nkinjiramo nasanze ibiti n'ivyatsi byashizwe kugira ngo bifashe abantu ko turavye umwami Hezekiya agwaye kivyimba cyagomba kumwica Yesaya Imana yamubwiye ngo nagenda bumba bumba babisukoni hama yomeke kwica kivyimba hanyuma rakira tugarutse tukaraba umuntu waza Yesu naho harimwe umuganga yitwa Luka ubwo rero Luka ntabwo yavuza imiti kizungu yavuze ikirundi canke kama mu isi yose kandi na Yesu nawe yaravuje ibumba canke ivyondo abihumuza impumyi
ikiginshuti ya bose kiri muri karitsiye yoba mu gisagara cha Gitega nikigo cemere gukora ku mugaragaro n'ubushikiranganje burabe vy'amagara y'abantu mu mwaka w'2016 muri ubwo bushikiranganje nibakane ko imiti y'ikirundi ishobora kuvura ariko bagasaba bibaza ko bakize kuguma waje kwipimisha kwa muganga w'ikizungu kuko ari washobora kumenya ko bakize by'ukuri Igitega Fidel Antoine Nsabimana ijwi rya Amerika
Hejuru ya Amerika Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda urutonde rwacu turubandaniriza ku kiganiro Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Ntorere Kazoza
Bakunze ibiganiro bya studio y'ijambo ndabaramukije Jerome Niyonzima ndabahaye ikaze muri cyakiyago cha politique mikundira ari cyo Ntorere Kazoza Muri Ntorere Kazoza cyuno munsi tukaba tugiye kugaruka kubijanye no gusubiza gateka abagateshejwe n'intambara tugashimikira ku kibazo cy'inshumbusho itegekanirijwe mu masezerano y'Arusha kuzohabwa abazo badashoboye gushikira amatongo yabo reka nsabe mugenzi wacu Terence Manirakiza aganira n'abatumire batatu akaba hari Dieudonné Mbonimpa umuvugizi w'umugwi w'igihugu ujeje gutatura amatati y'amatongo n'ane matunga ariwo CNTB hakaba na Musenyeri Jean-Louis Nahimana arongoye umugwi ujeje gushira habona ukuri no kunywanisha Abarundi sévère araganira kandi na Atanazi Masumbuko aserukira urunani rw'abahungutse hariya mu ntara ya Rumonge Terence Manirakiza ijambo ni rwawe
ijambo ricaritije naho ridakiza ugaravuga navuga na ikiyago n'ikindi ugaravuga navuga na ikiyago n'ikindi
hano muri studio turi kumwe n'umutumire Mbonimpa Dieudonné asanzwe ari umuvugizi w'umugwi ujejwe gutunganya ibazo by'amatongo n'ayandi matungo CNTB Dieudonné turamukije tunabahana ikaze muri kino kiganiro
ndakuramukije nanje nongera ndamutsa bari kwarakurikirana kino kiganiro
ukanya rero turaheza twinjire mu kiganiro nyezina
kuzagumana ni soko nyamasime yaba muyage muzibukirize bibere
muri kano kanyareka dutangura rero dutega amatwi Musenyeri Jean-Louis Nahimana aho atubwira igituma uwo mugwi mu bikorwa usanzwe ufise utegerezwa no gushira imbere ishumbushwa ry'abagiye banyagwa ibyabo anini ngo byavuye mu masezerano y'abaganiriye y'Arusha ati kandi biteza kugenda gucyo kuko ahandi hoho koba ari nko guta umwanya
uyu mugwi wavuye mu biganiro by'amahoro byabereye Arusha igihe abanyepolitike kandi abandi baserukira abarundi bari bahuriye hamwe kandi bipfuza by'ukuri yuko bosezerera burundu amavi yagiye arisubiriza aba mu Burundi mbere agasiga abantu benshi bakozwe ko n'amahano niyo bagira bati ego men ziza yuko tugira intambwe yo gusubiza hamwe yo kugarukana amahoro atariko hari ibintu byabaye muri iki gihugu tutorenza ku ruho rw'amazi nuko twobanza tukabirabira hamwe tukabigaya kugira ngo turabe n'ingingo twopfundika kugira ngo ntibize bisubire kuba muri iki gihugu muri zo mu ngingo yo bigiriye harimo n'uyu mugwi ego abarundi bipfuza kumenya ukuri kuri kahise cyane cyane kumenya mahano yabereye n'amabi yabereye mu gihugu kugira cyane cyane basubize iteka abari nyazwe nogira ndi abambere dushira imbere nabakozwe ko n'amahano nabo bantu isinzi bishwe bakagenda gucyo amazima yongo imijyango yabo gushika munsi itaramenya itashiki yababo hariho abatotejwe hari abanyazwe utwabo bagira bati abo bose hamwe batosubizwa iteka hamwe batoshumbushwa mu byabashikiye ayo mahoro yo baramahorerane kuba ruguhendana ubu rero umugwi waragiyeho yego uramaze umwaka urenga
kumbure muravutse yuko ihangiro nyamukuru ry'umugwi ari gusubiza kugateka abakwakuye ko namabi yagera aba mu Burundi abo rero kumbure bari mu mice itandukanye uno munsi twashimye gushimikira rero kuri aba usanga baranyezwe amatongo bivuye kuri ayo mabi nyene ugasanga n'uno munsi ntibarasubira mu byabo uwo mugwi kumbure uba ufise intumbero yo gukorera kuba kozwe ko nayo mabi muri ubwo buryo
yego mbere n'itegeko ritugenga yatomoye irategekanya ico no kwita gushumbusha abatakaje ivyabo abanyazwe mu bitari bike nayo matongo arimwo nibaza ko intambwe ya mbere nuko tubanza kumenya uko ibintu byagenze kumenya abantu bakozwe ko nayo mahano bahatakarije ibitari bike kuko ni bimwe nababwiye kare nta kunywana no gusubiza hamwe gushoboka mu gihe abantu bavuga nti bakomeretse bakomerekejwe banyazwe utwabo bagifise uwo mubabaro nabwira nti rero iruhande yo kurondera uko kuri na cyane cyane tugashikibanza navuga nti kinini ya cya mbere cyane cyane abakozwe ko n'amahano tuzorabira hamwe uburyo bubereye dufatiye ku aho Burundi bugeze uyu munsi kugira ngo turabe ingene abantu basubizwe iteka mu babo no mu byabo
ka duhindukire kwa Dieudonné Mbonimpa ibi muvyumvise mu wundi mugwi kumbure w'igihugu babishira imbere mu vyakira gute mwebwe
ego murakoze numugwi w'igihugu ujejwe gutatura matati y'amatongo n'andi matungo sentebe ibi bashira imbere ni vyiza nkako ni kwitegekora ibivuga kandi natwebwe muri sentebe ico dukora bijanye n'ivyo dukora kugira ngo dusubize agateka abagateshejwe dukora kugira ngo dusubize ijambo umuntu yateshejwe ibyiwe yanyazwe ibyiwe kubera amabi iki gihugu cagiye kiracamwo kuva Burundi bwikukiye murumvise rero cane cane ibyo uyu arongoye uyu mugwi sever umenye ugujeje kumenya kuri no kurekuriranira usanzwe ukora na twebwe muri Sentebe ico dukora nuko mu byo tuba turiko turakora no kugira ngo twakire ayo matati twakire abo bahunze bahungutse no munsi bagasanga ibyabo byaranyazwe turiko turabikora rero turagerageza tugakorera kuri iki cyane cyane kiri muri uyu mugwe kumenya ukuri no kurekuriranira tubanza ubwa mbere na mbere tukamenya ukuri mbega ukukuri kumeze gute kuvyabaye tukamenya nti habaye iki byagenze gute kugira ngo naka yangazwe naka ahunge igihugu maze ashobore gutakaza ivyiwe abisubizwa gute turaca turaba rero mu bikorwa bya Sentebe tugasha kugira ngo uyo muntu asubizwe ukuri mbega vyagenze gute
mbega mukiringaho nyene umuntu havagira ati mu muzango usanga mufise igikorwa kimwe kuri cyo kibazo
urunganira igikorwa cha Sentebe kuko uyu mugwi waratanguye Sentebe niyo yatanguye irajaho uno munsi no kubwira ko muri bibi turiko turakora tumaze gutatura amatata arenga 30,000 ugasanga hari abayibayemwo nawe tuyibasubiza twebwe ntituja kumubwira tuti nyamara zana marwaye waronke ngaho iri tongo wararirimye imyaka irenga zani umushumbushe dukeye kubyo warondeye uyu mugure rero hamwe woza ubasabira inshumbusho kuri abo bantu byofasha kandi mwumva ko bizogenda neza
isango ry'abasangi y'ikiyago
Kereka kumbure dukwitire mu manuko bw'igihugu muri komine ya Rumonge aturi kumwe na Masumuko Atanazi asanzwe kumbure ari mu ishira hamwe mbere na rirongoye ry'abahungutse Atanazi turaramukije tona manikaze uduza akajwi Atanazi kugira ngo abantu bagukurikirana baheze bakumve
murakoze cyane mwaramutse neza
Atanazi mwakurikiranye kino kiganiro aho turi turabira hamwe uko umugwi kumenye kuri no kufasha abarundi kunywana uzoheza ukitaho kibazo na cyane cyane gihanze abahuye namabi burundi bagiye buracamwo bagaheza bakanyagwa amatongo yabo wumvise ko kumbure bategekanya kugikorera ko ubu byakira gute
ivyo jewe ndabishima nkuko twa dusanzwe tubivuga twa ni bimwe byo twasaba twebwe abantu bahungutse na cyane aho umuntu yahunguka atahunze kumva zimuvuye ko yarahunze kubera amagume yashikiye igihugu hanyuma gatahuka ibyiwe akacabarigwa n'abantu bamwe bamwe ngiyo bishikiramo hanyuma hageze yuko umugwi centede utunganya ico gikogwa umuntu akabarigwa yuko yogabura itongo nuwo batavukana twebwe rero muri yerube ni bamwe twashobye gukurikirana hafi cyo bintu twebwe hari ikintu cyatwasimye kugabura n'umuntu mutavukana hanyuma twanasaba yuko mwakajya gace uba wagabuye n'umuntu nuko uhabwa agasumbusho rero nkuko maze kuvyumva babivuze babishikiriza abo banyakubagwa
ariko muri ico gihe byaca bigenda gute ibyaheje bigenda gute muri ico gihe
muri
ko murasaba gushumbushwa
muri ico gihe twasaba gushumbushwa ku ruhande twa na cyane twabibwira leta hanyuma tukabibwira n'umugwi CNTB no kuvuga yuko ni ndumwe kandi arabizi yuko twama tuvuga ati mbega twashobora kugabura n'umuntu utavukana kasa duta uko nyene sentebe itegekanije iki ikibazo kizanye no gusumbusha aho twebwe nta nyishu baduha kuko bavuga yuko ati bo uburenganzira bwabo nubwo kushikiriza umuntu cyongo cyanke kubumvikanisha bakagabura uko niko ndabizi kandi niko babivuga ariko ikibazo cyo gusumbusha nacyo bigera bavuga ko kuko bavuga yuko ati bo muri mu migambi yabo icyo ndikirimo hanyuma rero kubu umaze kumva yuko umugwi severe bavuga yuko hazobaho ikibazo cyo gusumbusha ico twagishima cyane nimba bitaba mu mvugo gusa ari amajambo gusa kuko kesha aho umuntu avuga akabivuga ku munwa ariko mu ngiro ntibijeho nimba kizobaho n'igikorwa twahora dusaba yuko coba kandi nta muntu wogabura itongo n'uwo mutavukana hanyuma kacugenda uko nyene irababaze cyane
Masumbuko usanzwe arongoye mu gwiseve avuga yuko gushumbusha ngo bifasha ko umubano mwiza canke amahoro hagati y'abo bantu babiri woba yarasubije itongo canke woba yitwa ngo yari mu itongo ry'uwundi baheza bakabana neza nawe niko bibona
niko ndabibona mu gihe hosumbushwa na cyane uwo yatuwahuti yarasanzwe ari itongo ryiwe kuko niwo yatakaze ahanini so haruba nk'imyaka namaze jewe ntariko ndakorera mu itongo ryanjye hanyuma rikorera mu wundi jewe mvuga yuko ati byoba byiza mu gihe hosumbushwa umuntu yahunguye kandi nibaza yuko umubano woba mwiza kuko ibyiwe yabimaze mu imyaka ataririmo kuko yatakaze ibintu byiza murakoze
Urakoze Terence barakoze nabo batumire mwari kumwe nibutse bari ko baratwumviza ko cyari gice cya mbere atwa ariko turabira hamwe igituma bizoba ngombwa gushumbusha abazo badashoboye gusubizwa mu vyabo igice cya kabiri ni mu kiganiro kizokurikira Jerome Niyonzima nongere nkenguruke mwe mwaduteze yompi ndabipfuriza kuronirwa mu banyu no mu vyanyu naho utaha
cyari kiganiro nturere kazoza Kiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio ijambo
nukure wakunzi wijugi Amerika kawinonga haduche dusoze ribigani utkwe tuwa fiti Amerika nukanya mukirundi no mukinyarwanda dushimire amenya makuru bacu batandukanye badushikirije inkuru mumvirije mu ntango zano makuru kuri mikro ni Diane Nahazwe muhinga bw'ivyuma nkaba narindi kumwe na Fatuma Rimasi Kalala uko turi babiri rero ku izina rya bagenzi bacu tubashimire twongera tubatumirira kubandanya mu byoherwa n'urutonde rw'ibiganiro by'ijugi Amerika mugire uwa munsi umunsi wa Mungu mwiza ahanje tuzosubire jugiye cyasaha indwi mu kiganiro wanyu mu ntara.